Introducing Addict Freaky Brand Shema Boy Brackman
Kakukunda buri namara Niwe retiwe no bakirabona Uburundi bwawe no chiza na maraika Niwe wanjo tarinsi gahiwe Kunko biyama no jom chiroto Uburundi bwawe no bunu jisabandi Come closer the bontan biriwe And promise never to leave me Boko buruwawe ni mburobu sinje Niwe kwinine tambiro burwire Amisho kanje kakarobera aliwe Niwe chureza katuza dare Niwe wanjere kakwete dare Niwe priority You are the queen of my life Niwe wanjiwe Niwe wanjere kakwete dare Niwe priority You are the queen of my life Niwe wanjiwe Bebe niwe wanje tindikurekiwe Nabarunjiwe no bahitabona Kashabarango mukundwa yambiwe You are the caretaker of my life
When again now you look like Americana Nimboza noruga Uganda wa America Stare ya chimerika kandi yorgyo mufirika Kukubula humu timo munda gufuruka Tikurwa na nabataka Ijombero mitaka gwanjo munzoro mshana Nyichiriza mkutore na hadina My bestie kugure na kabia Pereze visumruzi humu timo nisha kukwigura Mayanka kufuno yowo kubanza Nimbali yompro mbire ni kubanza Purinzire nka kukunda na kugwara Webare ukunyi humu chokubanda
Niwe wanjere kakwete dari, niwe priority You are the queen of my life, niwe wanjiwe Niwe wanjere kakwete dari, niwe priority You are the queen of my life, niwe wanjiwe
Kiso diyo shengi wori, miyani mari perin Nonga misoro dama, onde miso kuriyama Your ceilings are like a mic in Gaza Gaza Records Hapo ndipo ambapo tupo Wabwan